İri Nezgü de Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri gitondo ku munsi wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Kuri mikro muri gitondo muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo.
Muri rusange rero abaturage bacu abenshi batunzwe n'uburobyi nibura nka 80%, abandi na 20% basigaye ku ijana batunzwe n'ubuhinzi, abandi batunzwe n'imirimo y'ubucuruzi itandukanye.
Uwo ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa secteur ya Nkombo Jean de Dieu Gwango avuga ku butunzi bwaho. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Mara ireka dutangurire ku makuru avugwa hijyano hino ku isa makuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse namwe mwese muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avuga wa hijyano hino tuyahere mu gihugu cya Ethiopia, aho leta imenyesha ko abantu bashika ku 52 bahitanywe n'imigumuko yabereye mu karere ka Oromia, aho abapolisi baminje ibyuka byakira ku basanzwe batavuga rumwe na leta, aho bari mu ikoraniro ry'igisabisho cyo gushima gisanzwe kiba buri mwaka iyo bariko barasozera igihe cy'imvura. Yamara bari muri ivyo birori bavuga ko abahasize ubuzima bashika kwijana. Bamwe mu bari muri ivyo birori bakaba bariko bakoresha ivyivugo vy'uko bakeneye ubwigenge hamwe n'ubutungane, bongera baduza ibendera ry'umugwi ugwanya leta. Ivyuka vyatewe vyatumye haba uruhagarara ku bantu ibihumbi bari bakoraniye muri ivyo birori ku nkengera z'ikiyaga Ardi ku birometero hafi 40 uva ku mugwa mukuru wa Ethiopia ya Addis Abeba. Leta imenyesha kandi ko abantu batari bake bakomerekeye muri ugo ruhagarara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko kuri uyu wa gatandatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi yahejeje ikiringo cy'umwaka ku bijyanye no kwakira impunzi za politike. Ubu ikaba itanguye ikindi kiringo gishasha kizohera mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri iki kiringo giheze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yari yihaye umugambi wo kwakira impunzi zigera ku 65,000. Muri ico gitigiri ubushikiranganji bwa leta ya Amerika bumenyesha ko haburamwe abantu 5 gusa kugira gikwire. Abenshi mu mpunzi Amerika yakiriye harimwo impunzi zirenga 12,500 zituruka mu gihugu cya Siria. Republika iharanira demokrasi ya Congo ikaba nayo nyene iri mu bihugu biharugwamwo impunzi nyinshi zakiriwe muri Amerika. Igisirikare cya Siria kirabandanya ibitero ku banyagihugu bo mu gisagara cya Aleppo, aho kiriko kiragerageza gutuza abagwanyi bose bari mu bisagara by'uburengero bwa Siria. Ibyegeranyo bitangazwa n'ibimenyesha makuru bikorera muri leta ya Siria bivuga ko leta yemeye gutanga inzira ku bagwanyi bashaka kuva muri ako karere, aho igisirikare cya Siria cyakoze ibitero byasenywe n'inyubakwa z'ibitaro nkuko byemezwa kandi n'amashyirahamwe y'abagira neza akorera muri ako karere. Stephen O'Brien, umuhuza bikorwa mu gisata kijejwe ivy'imfashanyo mu ishyirahamwe mpuzamakungu, amenyesha ko ubuvuzi busa n'ubwazimanganye aho mu gisagara cya Aleppo. Kuri uyu w'Imana, O'Brien yasubiye gusaba ko abagwana botanga agahengwe k'amasaha 48 kugira bashobore gutabara abakomerekejwe n'izo ntambara. Yasabye kandi guhagarika bidatevye ubwo bubisha. Kuri uyu w'Imana, abanyagihugu bo muri Hongriya baratunganije amatora yo kwemeza canke guhakana integuro ijanye no kwakira impunzi aho muri Hongriya. Ayo matora yaranzwemo impari nyinshi, bivugwa ko abanyagihugu bayitabiriye batashikije ibice 50% bikenewe kugira amatora yemegwe. Abarongoye umugambi uri ku butegetsi bamenyesha ko naho igitigiri cy'abitabiriye aya matora atari kinini, bafata ko ari intsinzi ku banyagihugu kuko bashoboye kwitorera uko bifuza ko igihugu cyabo cyotwagwa bitabanje guca mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya. Amatora yasaba ko abanyagihugu bemeza canke bahakana ingingo y'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya yo kwakira impunzi ziri hagati y'igihumbi n'300 hamwe n'ibihumbi 160 zisanzwe ziri mu bihugu by'Ubutaliyano n'Ubugiriki. Naho biruko, ayo matora bivugwa ko ari nk'ikimenyetso kuko ishyirahamwe rya Buraya ryategetse igihugu cya Hongriya kwakira izindi mpunzi ku butaka bwacu. Prezida Rodrigo Duterte wa Philippines yashikirije ijambo kuri uyu w'Imana aho yasavye imbabazi abanyagihugu b'Abayahudi kubijanye n'ijambo yashikirije ku munsi wa gatanu aho yagereranije igikorwa cyo kugwanya urudandazwa rw'ibiyayura mutwe niho nyabwoko ryakozwe n'abanazi b'Abadagi ku Bayahudi mu ngwano ya kabiri. Prezida Duterte yemanze ko imvugo yakoresheje itari iryoshe na gato. Yamara avuga ko atambabaza zosaba ku bantu bangana n'ibihumbi bitatu bamaze kwicwa bahobwa ko bari mu barima abadandaza canke banywa ibiyayura mutwe. Abasanzwe bakorana na President Duterte bamenyesha ko ivyo yabivugishijwe n'ishavu. Mark Turner, umuvugizi mu bushikiranganje bwa leta ya Amerika, yamenyesheje ko imvugo ya President Duterte ari imvugo iteye isoni kandi ko itubahiriza agateka kazina muntu n'umuco w'Abanyafilipine. Igisirikare cha Turkiya cyafashe umugabo azwi ku izina rya Kubertin Gulen avukana na Fethullah Gulen asanzwe yagirizwa na leta ya Turkiya ko ari we yagombye guhirika ubutegetsi bwa President Recep Tayyip Erdogan mu kwezi kw'indwi. Kubertin yafatiwe mu burengero bw'intara ya Izmir muri Turkiya akaba yafashwe n'igipolisi kigwanya iterabwoba.
Urakoze Rosine ku makuru wejeje kudushikiriza turongera mukanye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC numwanya w'amakuru iyo mu karere yahere mu Burundi aho hari umugore yapfuye yishwe atemaguwe yongera akeregwa izosi n'umugabo wiwe ku mutumba wa Batie muri komine ya Butaganzwa intara ya Ruyigi. Uwo mugabo yishwe umugore wiwe asanzwe ari umusirikare w'igihugu igipolisi cyamaze kumushikana mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi. Imbere y'uko igipolisi kimutwara abanyagihugu bari batwawe n'agashavu bashaka kumwihanira. Ni inkuru imenyesha makuru wacu Fide d'Antoine Sabimana.
Uwo yaragandaga umupfasoni wiwe yamenyekanye ku izina rya Misago Nestori asanzwe ari umusirikare akorera mu ikambi y'amajane na 221 ikorera mu ntara ya Karusi hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyi biwe ku mutumba wabatiye bavuga ko bumvise induru ya nyakwigendera niyo nkuru Sylvain umukenyezi wa Misago Nestor ariko bitaboroheye gutabara. Abanyagihugu nyene bavuga ko iryo bara ryaguye ku murango riva igihe cy'isaha 8.
Je nabibonye byatanguye nari ngaho ndiko namesura nzambona rero numva induru nzambona rero umuntu araryamye hajya niho umuntu nyara yacaduga ngahakumba ugasanga umupanga agize uko ugize ngo henga nguvuze induru cyane agaca kuza ko gaca wiruka akaze ngahare niho yaca muhoteretsa aha anyaho yamutema guye imipanga nyene yo mwizosi hose nyene niyo yagiye imica nyene oyame hame yaravuga ibijambo ngo sinari nakubariyeje ko nzokwica handi ntakavuga ngo we ngubona wari ukwiye ngo inonze kuyibamo ibindi nyene ntitwabyumva kubera twatera duhunga yacakiriza umupanga
je twe twabibonye ari hajyari karamujema nga yari rusaca mujema aha yayaciyagwaho aho haramaraso aca mujema ipanga ryo mwizose yacarapfa
nyamvyimbure hajyari karakirira mwizose hama mbona rero aguma zibura nyina zibura afukura naha atema namagura atema abapolisi baje yace yinjira mu nzu amaze kinjira mu nzu kugira byo bateka amawe ajya hejuru hamaca soka atere uyu mwana ubundi nafuse ni telefone mu minu hanyuma rero arishikana cyara muboha amaze kumuboha abapolisi bimuza bo muri gihe cyabaraza nabo nyene amaze kuza bace abantu babigize nyuma hama bacha bamutwara mu Ruyigi abantu arashobye abantu bamwe arafuse namabuye abandi bibando nyene hapo simbere wa mutanga wacha bamwica
mudame yarasohotse asohoka vutse nduru ngo ni muntu abare kandi hose je nibaza ko yari yamuhereye munzu kuko yamaze gushika aho imbere ntiyabaye akironka ijwi ryo gusubira ku buroba hamaca guma mutemakura mutema zaravuga amajambo ngo ayo majama yawe ngo ngira siwe upfuye amaze kumutema ntiyarakironka ingufu zo guhaguruka atema subira ajya gukarisha umupanga karisha jere naguma mboroga mvutse induru abantu baraje ntibari gushobora kwegera kuko yaca atwara igipangu ngo nimuze ndabereke bagaca bashura agaca subira kandi gutema aho hosha hose atema ikiziga cyaheza ibyo niko byagenze
none mu bisanzwe ubu umwanya wabo bari basanzwe babanye gute
eka nta nta ni je nari ndahari nta ni nduru yari yahazindutse umudama yari yazindutse ateri utugori hajye nyuma y'urupango umugabo amubarira aturi kutero ibigori ngaho te kandi ari mwijojo ati bireke ubitere hariya ngo reka ngo nanje ngo ntere ngo ndazi ko bitsoza bazindutse baganira neza
kubanye gihugu bare kumicana wenye bare guhamba babi
ndi kiminwe Yosefu umukuru mutumba wabatse aremeza mu makuru akavuga ko abanyagihugu bagomvye kwihanira igipolisi kitanyaruka kutabara
ahubwo kugira sohoke igipolisi nico cyahashize nico cyamusohoye nanda kubwa abanyagihugu byavyase n'abanyagihugu bari kumva aho batora amabuye ngo bagomba bamutere nawo ngo bamujyane n'uwo mugore wiwe bari bashavuye kubera babonye amwishe bunyamaswa
uyagirizo hogandagura mukenyezi wiwe akabaciye atwagwa n'igipolisi gushika yinjijwe mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi bamwe mu nyagihugu bibakiye bavuga ko abagore bo kuri uwo mutumba basigaye bahohoterwa kubera ingeso yo gutunga bahabara isa n'iyabaye ndanse kuri uwo mutumba ari naco gituma ingo ziguma zihungabana ibakiye muri komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rigiye kuzarira abashikiriza ikiganiro cihariye ku makuru avurwa mu ntara z'Uburundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi Icho kiganiro gishasha citwa Iwanyu mu ntara ngiye kuza muragikurikirana ku Ijwi rya Amerika Ikiganiro Iwanyu mu ntara kigiye kuzoza kirumvikana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi kugera isaha indwi n'iminota 30 ku murango ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Umumenyesha makuru Diane Nahazwe niwe agiye kuza aragitunganya Diane kaze ku Ijwi rya Amerika
Ego murakoze cyane gose Aloise kumikadze
Ikiganiro gishasha kizoba gishimikiye kuki
Ikiganiro cyacu gishasha kizoba citwa Iwanyu mu ntara kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira gose ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mihinga itandukanye babayeho tuzovuga ku byerekeye kwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye duhijamba fasoni ugwaruka muri makazi bari kiganiro abatwumviriza bazotuyagira uko babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose butandukanye
muzokorera mu mihinga yahe
ahanini nk'uko ikiganiro mwumva kimeze tuzaba turi cane gose mu ntara hagati dukorere kandi mu nkambi z'impunzi z'abarundi zitandukanye aho ntanga karoriro nk'ahitwa Nyarugusu muri Tanzania iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda iri ahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nina Kivale mu gihugu cy'u Buganda naho tuzokwamba twabagendeye twashitseyo akatari gake
Uruhara rw'umunyagihugu muri ico kiganiro n'urwanda
Uruhara rw'umunyagihugu ruzwari runini cyane kuko azubari kiganiro gifatiye ku buzima umunyagihugu abayemwo bwa misi yose Amenyesha makuru b'Ijwi rya Amerika rero bazogendera cyane izo ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi n'amakambi abanyagihugu tukabasaba kuzobakira neza mukabaganiriza mwisanzuye kandi tukanabatumira ndetse no kuza muratubwira n'abantu bo mu kibano mufata nk'akarorero kugira ngo abatwumva babigire ko iritari bike hariho umwanya uzoba wahagiwe baba ugwaruka baba bakuze bakurambere bamusanga mu kibano ari abantu bakuze bumva ngo urya muntu n'umushinga ntahe n'umufaso ni canke n'umuntu yashobye gukora ikindi kintu kituma atamira nk'abandi kintu babona ko bumufatira kwa karorero gutyo rero asabikaniriza abandi iryo banga giwe uko yabigendeje hama bamwigire ko ikiganiro rero ni canyu iradio Ijwi rya Amerika ni iradio yanyu mbaye ndabahakaze muri kino kiganiro
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho ibice 80% vy'ababa bakwizinga rya nkombo mu kiyaga ca Kivu batunzwe n'ibikorwa vy'uburovyi mu kumenya vyinshi kuri iryo zinga umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaragiranye ikiganiro cihariye na Jean Dodieu Gwango umunyamabanga nshingwa bikorwa sector ya nkombo umuyobozi wa mbere ayoboye iryo zinga ari naho avuka
murakoze umurenge wa nkombo mu gikuru utuwe n'abaturage benshi bagera ku bihumbi hafi 17 ingo zisaga 3,500 umurenge rero wa nkombo mu gikuri ni munini ugizwe n'utugari 5 muri utwo tugari dutanu harimo akagari kamwe nako ari akarwukwako nubwo umurenge wa Nkoma nawe ari ikirwa ako ni akagari nako kari mu mazi yihariye kitwa Ishywa. Muri rusange rero abaturage bacu abenshi batunzwe n'uburobyi, uburobyi nibura nka 80% batunzwe n'uburobyi, abandi na 20% basigaye ku ijana batunzwe n'ubuhinzi, abandi batunzwe n'imirimo y'ubucuruzi itandukanye.
Ubucuruzi bukorerwa hano ku kirwa gusa?
Ubucuruzi bukorerwa hano ku kirwa ariko hari n'abambuka bakajya Kamembe, hari n'abakorera ubucuruzi Ibukavu kubera ko nyine turi ku mupaka, ariko abenshi ubucuruzi bwabo bukorera hano ku Nkombo.
Hanyuma niba 80% by'abaturage b'iki kirwa cya Nkombo batunzwe n'uburobyi mu gihe iki kiyaga cya Kivu bagifunze babayeho bate?
Murakoze cyane. Iyo ikivu gifunzwe kugira ngo umusaruro ubashe kororoka, ndavuga amafi, isambaza byororoke hanyuma zasubiremo bagire umusaruro ufatika bakuramo, baba babayeho mu by'ukuri mu buzima butari bwiza cyane, kuko nyine abenshi urumva baba bari batunzwe n'uburobyi. Icyo gihe tugira ikibazo gikomeye cy'umutekano, kuko babisaba ko nyine ba bantu bari batunzwe n'ibyo mu mazi babaho mu by'ukuri basa naho nta kintu bari gukora, bikadusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubafashe kwitwararika, ducunge ko yenda nta waba yafata nk'utuntu twa mugenzi we ibintu nk'ibyo. Muri rusange rero bakomeza nyine gutungwa n'ibindi bisigaye bitari uburobyi, cyangwa se kubera barabashije kwizigamira, hari igihe iyo bari kuroba babasha kwanika isambaza zikaba zishobora kumara igihe, basigara nyine bari gucungira kuzoba bizigamiye.
Bwana Gitifu, hari ikintu mukomozeho cy'umutekano ariko hano twagenze ku kirwa nta bapolisi nta basirikare, iyo havutse ikibazo cy'umutekano aho ngaho mugifatamo mute?
Bo, murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe abaturage b'ubwabo bamenyere kwicungira umutekano, ariko hari n'inzego ziba zaratowe n'abaturage nko mu mudugudu haba hari abashinzwe umutekano, sinabo gusa ari kubwo na za nzego zose zatowe turafatikanya kugira ngo niba havutse ikibazo dufatikanye kugikemura. Iyo ari ikibazo gisa naho gikenda kuremera, icyo gihe duhamagara police iri mu murenge wa Wankanka kuri station ya Gatsiro, ni hanze y'ikirwa ariko bafite inshingano zo kureba umutekano ku Nkanka mu murenge wa Nkanka ariko no mu murenge wa Nkombo, nuko icyicaro cyabo kiri mu murenge wa Nkanka.
Mwebwe muvuka hano ku kirwa?
Yego, nanjye mvuka hano ku kirwa.
Wamenye ikinyarwanda bigenze bite?
Murakoze cyane. Ikinyarwanda hano mu by'ukuri turagikoresha, ariko iyo umuntu akiri muto akivuga nabi ntabwo akivuga neza. Ikinyarwanda mu by'ukuri tukimenya neza ari uko umuntu agiye mu ishuri, mwarimu asabwa kugikoresha. Icyo gihe byanze bikunze niyo umuntu yakivuga gatari neza bitangiye kugenda biza, icyo gihe rero umuntu arakimenya byanze bikunze. Nubwo wasangaga bamwe na bamwe yenda bibagora bakabivuga bavangamo nyine na rwa rurimi rwacu rwa hano rurimi kavukire amahavu, ariko mu by'ukuri njye nta kibazo nigeze ngira.
Ese nko ku kirwa cya Nkombo umuntu ahageze bwa mbere yavuga ko hari mwihariko ki?
Nubwo yenda tutavuga ko ari mwihariko wa Nkombo, ariko ni ikibazo gisa naho kiri rusange no mu gihugu hose. Aho wasangaga mbere mu by'ukuri kugira ngo umuntu abashe kwiga segonderi cyari ikibazo gikomeye cyane, dukurikije amateka y'igihugu cyacu hagiye habaho ubuyobozi butari bwiza mbere, aho bahezaga abanyagihugu ntibagire uburenganzira mu myigire. Ibyo byari mu gihugu hose, natwe hano byarahageze. Aho wasangaga yenda hatsinda umwana umwe nko kuri iki kirwa cyangwa se ndetse akabura, ibyo byari rusange ni kimwe n'ahandi. Ariko icyo twishimira kugeza ubu nuko leta y'umwe bw'abanyarwanda bwose yashyize imbaraga mu myigire, yashyize imbaraga mu gushyiraho amashuri, uburezi kuri bose. N'ikimenyimenyi ubu tuvugana, ubu ndi executive w'umurenge kandi nyine mvuka ahangaha, kandi mbere ntabwo byigeze bibaho mu by'ukuri mu mateka. Wasangaga inshuro nyinshi umurenge warashoboraga kuyoborwa n'abandi baturutse hirya no hino, ariko ubu tuvugana biri no mu byo twishimira hano mu murenge wacu wa Nkombo. N'abaturage barabyishimiye cyane ko ari kuyoborwa n'umuntu kavukire wabo hano, tukaba twumva natwe ayo mahirwe ahubwo tushobora tugomba no kuyabyaza umusaruro kugira ngo dufatikanye n'abaturage tuzamure umurenge ubashe kuvugira aho uva ugere naho ugera, twiteze imbere muri byose.
Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numwanya w'amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tubwira dutangurire mu Rwanda. Tutege amatwi Jean-Claude Munyandinda tubwira amakuru y'inkino adufitiye mu Rwanda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare abakinnyi bazahagararira u Rwanda muri shampiyona y'isi izabera muri Qatar bamaze kumenyekana. Muri risiganwa rizatangira ku itariki ya 9 rikarangira ku ya 16 muri uku kwezi kwa 10 abakinnyi b'abanyarwanda bazaserukani batandatu barimo abasore batanu n'umukobwa umwe. Abo bakinnyi barimo Valence Ndayisenga na Bonaventure Uwizeyimana basanzwe bakina nk'ababigize umwuga mu ikipe ya Dimension Data muri Afrika y'Epfo ariko yitoreza mu Butaliyani. Abandi bakinnyi ni Jean-Claude Uwizeye, Areruya Joseph na René ukini wabo. Umukobwa umwe rukumbi w'umunyarwandakazi uzakina iyi shampiyona y'isi ni Beata Ingabire. Tukiri mu mukino wo gusiganwa ku magare, abakinnyi b'abanyarwanda bakubutse muri Cote d'Ivoire aho bari bitabiriye isiganwa ryitiriwe ubwiyunge Tour de la Reconciliation. Muri iri siganwa ku rutonde rusange rusoza, umunyarwanda warangije ari ku mwanya ukanyakanya ni Abraham Ruhumuriza wabaye wa 10. Gasore Hategeka nawe yaragerageje gukora iyo bwabaga kuko intera ya gatatu ariwe wari wayibayemo uwa mbere. Abakinnyi batandatu bari bahagarariye igihugu muri Tour de la Reconciliation ni Joseph Biziyaremye, Ephrem Tuyishimire, Jeremy Karegeya, Eric Nduwayo, Gasore Hategeka na Abraham Ruhumuriza. Tugiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere izatangira mu mpera z'icyumweru gitaha. Amakipe akomeje kwitegura akina imikino ya gicuti. Nubwo buri kipe iba ifite inyota y'igikombe, amakipe abiri yonyine niyo akunze kugisimburanaho mu Rwanda. Ayo makipe ahora mu mihigo ni APR FC na Lyon Sport. Muri shampiyona y'umwaka ushize, igikombe cyatashye muri APR FC. Uyu mwaka nabwo ngo biteguye guseruka neza ngo kuko bahorana intego. Uyu ni umutoza wayo Yves Rwasamanzi.
Esprit APR na mentalite APR biratandukana n'andi ma ekipe. Ni ekipe itekereza buri giye kujya imbere cyane kurusha andi ma ekipe.
Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, mu mpera z'icyumweru gishize habaye irushanwa ryo kwibuka Alphonse Rutsindura wabaye umutoza ukomeye akaza guhitanwa na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Irushanwa rya Memorial Rutsindura ryateguwe n'ishuri rya Seminari Ntoya Virgo Fidelis yo ku Karubanda i Butare. Mu makipe y'abagabo, ikipe yegukanye igikombe ni ikipe ya UTB ya Kaminuza y'Ubukerarugendo yatsinze ku mukino wa nyuma ikipe ya Sevif ikinwamo n'abahoze biga mu Seminari Ntoya Virgo Fidelis yo ku Karubanda. Ikipe ya Rwanda Revenue Authority niyo yatwaye igikombe mu cyiciro cy'amakipe y'abagore nyuma yo gutsinda Ruhango Volleyball Club ku mukino wa nyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho dutega amatwi Evariste Nziko Banyanga.
Umpera z'indwi twaraye turangije igikombe cy'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yari rigeze ku munsi wa kane. Kuri uyu wa gatandatu kuri stade y'Igitega, umusongati wo muri iyo ntara wari uramutse wakira Aigle Noir w'Imakamba. Umusongati watsinze 2-1 cya Aigle Noir ku kibuga c'ikigo c'igihugu cigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru kiri muri quartier cy'Icenda mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Interstar yatsinze Magara Star igitsindo kimwe ku busa. Imuyinga Olympic Star wo muri iyo ntara watsinze Flambeau de l'Est wo mu ntara ya Ruyigi igitsindo kimwe ku busa. Ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico kwa Gasore, Leliere w'i Bujumbura wanganije na Ngozi City ibitsindo 2-2 kuri stade Agasaki Ngozi. Message Ngozi wahereye isomo umugwi wa gisirikare Muzinga mu kutsinda ibitsindo 3 ku busa. Ku munsi w'Imana, ihiganwa ryarabandanije ku bibuga vya Prince Rwa Gasore ni Buganda mu ntara c'ibitoke. Ku kibuga c'Ibuganda, Rusizi FC wo mu ntara c'ibitoke watsinze Buja City wo mu gisagara ca Bujumbura igitsindo kimwe ku busa. Ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico kwa Gasore, igihe c'isaha 8 umugwi Vitaro wanganije na Atletico Olympique igitsindo kimwe ku kindi. Igihe c'isaha 10 naho Leader Dike Burundi Sport for Africa utsinda Message Bujumbura ibitsindo 3-1. Ku munsi wa kane w'ihiganwa, Leader Dike Burundi Sport for Africa ni ya mbere n'amanota 12 n'ibitsindo 5. Umugwi wa kabiri ni Interstar n'amanota 12 n'ibitsindo 4. Ubwa gatatu haza Atletico Olympique n'amanota 10 n'ibitsindo 9. Aigle Noir uza mu kibanza cya kane n'amanota 3 n'ibitsindo 2. Flambeau de l'Est ni ya gatanu n'amanota 6 n'igitsindo 1. Musongati ni ya gatandatu n'amanota 6 n'igitsindo 1. Message Ngozi ni yindwi ifise amanota 6 nta gitsindo ifise. Lelier uri mu kibanza 18 n'amanota 5 n'ibitsindo 2. mukibanza cy'icenda hari Rusizi FC n'amanota 5 ni Denigi bitsindo 2 mukibanza cy'icumi hari Olympic Star n'amanota 4 ni Denigi bitsindo 6 ubw'11 hari Ngozi City n'amanota 3 ni Denigi igitsindo 1 ubw'12 hari Vitaro muri no minsi torohewe n'amanota 3 ni Denigi igitsindo 1 ubw'13 hari Muzinga n'amanota 3 ni Denigi bitsindo 3 ubw'14 haza Message Bujumbura n'amanota 2 ni Denigi bitsindo 3 ubw'15 haza Bujumbura City n'inota 1 ni Denigi bitsindo 3 ubw'16 ari nabwo bwa nyuma hari Magara Star ufite inota 1 ni Denigi bitsindo 8 mu mpira w'amaboko volleyball naho ihiganwa kubigeme n'abagabo yegeze ku munsi wa 4 ku ruhande rw'abigeme JLC watsinze Muzinga iseti 3-2 ku ruhande rw'abagabo Muzinga utsinda Mikale iseti 3-0 aho hari ku munsi wa 6 ku munsi w'Imana Lesace watsinze Spirou iseti 3-0 ku ruhande rw'abagabo ku ruhande rw'abigeme Muzinga utsinda New Colombe iseti 3-0 urukino rwari guhuza Rukinzo na Bane ntigwabaye kubera imvura yaguye ari nyinshi mu gisagara cha Bujumbura I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Rosine Munezera twibutse ibice bikuru bya bigize amakuru yadushikirije Rosine
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi leta ya Ethiopia imenyesha ko abantu bashika ku 52 bahitanywe n'imigumuko yabereye mu karere ka Oromia aba polisi bamije ivyuka vyakira kubasanzwe batavuga rumwe na leta aho bari mu ikoraniro ry'igisabisho cyo gushima gisanzwe kiba buri mwaka iyo bariko barasozera igihe cy'imvura yamara bari muri ivyo birori bavuga ko abahasize ubuzima bashika kwijana leta imenyesha kandi ko abantu batari bake bakomereke muri ugo ruhagarara Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko kuri uyu wa gatandatu itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi yahageje ikiringo cy'umwaka ku bijyanye no kwakira impunzi za politike ubu ikaba itanguye ikindi kiringo gishasha kizohera mu mwaka uza w'2017 muri iki kiringo giheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yari yihaye umugambi wo kwakira impunzi zigera ku 65,000 muri ico gitigiri ubushikiranganje bwa Amerika bumenyesha Ubushikiranganje bwa Leta ya Amerika bumenyesha ko haburamwo abantu 5 gusa kugira igitigiri gikwire. Perezida Rodrigo Duterte wa Philippines yashikirije ijambo kuri uyu w'Imana aho yasavye imbabazi abanyagihugu b'Abayahudi kubijanye n'ijambo yashikirije ku munsi wa 5 aho yagereranije igikorwa cyo kugwanya urudandazwa rw'ibiyayura mutwe n'ihonyabwoko ryakozwe n'abanazi b'Abadagi ku Bayahudi mu ngwano y'isi yose ya kabiri. President Duterte yamanze ko imvugo yakoresheje ati itari ryoshe na gato yamara avuga ko atambabaza zosaba ku bantu bangana 3,000 amaze kwicwa bahobwa kuba barima badandaza canke banywa ibiyayura mutwe Kuri w'Imana abanyagihugu muri Hongriya batunganije amatora yo kwemeza canke guhakana integuro ijyanye no kwakira impunzi aho mu gihugu cha Hongriya Ayo matora yaranzwemo impari nyinshi bivugwa ko abanyagihugu bayitabiriye batashikije ibice 50% bikenewe kugira amatora yemerwe abarongoye umugambwe uri ku butegetsi bamenyesha ko naho igitigiri cabayitabiriye atari kinini bafata ko ari intsinzi ku banyagihugu kuko bashoboye kwitorera uko bifuza ko igihugu cyabo cyotwagwa bitabanje kuva mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya Igisirikare cha Syria kirabandanya ibitero kubanyagihugu bo mu gisagara cha Aleppo aho kigerageza kugwanya abagwanyi bose muri ico gisagara.
Njuti mwese mukunda radio ya Amerika ibiganiro n'amakuru twahita bafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.